Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radioajvewa.com. Mwiriwe neza inshuti mwese mudutiza amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mbahikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na Fideni Yongabonanje ndabaramukije ndabahikaze mu biganiro byacu kuri isa.
The promise of free trade and free movement is prosperity for all.
Uwo ni President Paul Kagame w'u Rwanda, akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, ubwo mu Rwanda hasinywaga amasezerano ashyiraho isoko rusange ry'ibihugu bya Afrika. I Kigali yagize ati isoko rusange kimwe n'ubwisanzure bwo gutembera mu bihugu bizafasha umuvuduko w'iterambere rya Afrika.
Uwikekwa mu bitero bitari bike vy'amabombe vyari umutima abanyagihugu mu gisagara ca Austin muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika, ikiringo c'indwi zitatu zirangiye yiyishe mu masaha ya kare y'ino musi kuwa gatatu.
Nkuko twababwiye muri aya makuru, turagaruka mu buryo burambuye ku bijyanye n'amasezerano yasinywe I Kigali mu Rwanda.
Umushikiranganje ajejwe gutangaza amakuru wa Nigeria atangaza ko abagwanyi b'umugwi Boko Haram barekuye abigeme 91 ku bigeme 110 bari banyurujwe mu gisagara ca Dapchi mu buraruko bushiruseko bw'igihugu ca Nigeria mu kwezi guheze.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya, mugume ku maradio ya. Amakuru yacu avugwa kuri uyu mugoroba, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Fida
urakoze di ngaha muri Amerika, ikekwa mu bitero bitari bike vy'amabombe vyari umutima abanyagihugu bo mu gisagara ca Austin muri leta ya Texas mu kiringo c'indwi zitatu zirangiye yiyishe mu masaha ya kare y'uno musi kuwa gatatu. Yaturikije bombe mu modoka yarimwo iyi polisi cari kigiye kumuhagarika. Umutegetsi mukuru w'igipolisi mu gisagara ca Austin Brian Manley yatangaje ko bari hafi gufata uwikekwa muri ivyo bitero vya bomb yamenyekanye ku izina rya Mark Anthony Condit, umugabo w'umuzungu atagira akazi w'imyaka 24. Igihe igipolisi abapolisi bafise ubuhinga bukomeye ariko begereza Condit yikekwa mu bitero vya bomb, yaciye aturisa bomb yari mu modoka yiwe. Umutegetsi mukuru w'igipolisi mu gisagara cya Austin Brian Manley avuga ko bemera ko Condit ariwe yakoze ibitero bitandatu vy'amabombe, harimo amabombe atanu yaturitse ahitana abantu babiri akomeretsa abandi bantu batanu. Yamara abategetsi bo mu gisagara cya Austin bagabishije ababa muri icyo gisagara no mu micungararo yaho ko ashobora kuba hakira yandi mabombe ataratogwa. Bamenyesha ko batazi impamvu zatumye Condit agira ivyo bitero vy'amabombe. Abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika bateye igikumu no munsi kwa gatatu ku masezerano akomeye cyane kuruja n'uruza atantambamyi mu vyereke budandaji mu karere ka Afrika. Amasezerano azotuma haba isoko ry'abantu umuriyaridi n'imiliyoni amajana abiri ry'agaciro kangana na triliyoni zitatu n'imiliyaridi amajana ane y'amadolari. Umugambi ushaka gushikwa ko no gukomeza ubudandaji hagati y'ibihugu byo muri Afrika. Bitegekanijwe ko amasezerano kuruja n'uruza atantambamye mu vyerekeye budandaji hagati y'ibihugu vyo muri Afrika aja mu ngiro mu mpera z'uyu mwaka. Ivyo vyatangajwe na Musa Faki Mahamat, umuyobozi w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Amareta y'ibihugu vyo muri Afrika ategerezwa kwemeza amasezerano muri iki gihe. Yamara haracana impungenge ku bijanye n'amasezerano. Uburundi, igihugu kibanye n'u Rwanda, nticarungitse intumwa muri iyo nama. Na leta y'u Burundi ntiyateye igikumu kuri ayo masezerano. Prezida wa Nigeria, kimwe mu bihugu bikomeye cyane mu vyerekeye ubutunzi muri Afrika, yitavye inama yabereye I Kigali mu Rwanda. Ivyo ni mu gihe amashirahamwe aserukira abakozi muri Nigeria adashigikiye amasezerano kuruja n'uruza atantambamye ku bijanye n'ubudandaji hagati y'ibihugu vya Afrika. Yamara bimwe mu bihugu vya Afrika ubutunzi buriko butera imbere mu buryo bwihutirwa harimwo Ghana na Ethiopia vyateye igikumu kuri amasezerano. Bandize kuyani makuru yerekeye Afrika. Igitero c'indege z'ingwano za leta zunze ubumwe za Amerika mu bumanuko bwa Somalia muri indwi cisha abagwanyi babiri b'umugwi Al-Shabab gikomeretsa abandi batatu. Ivyo bitangazwa n'ibiro bikuru vy'igisirikare cya Amerika mu karere ka Afrika, AFRICOM. Ibiro AFRICOM vyatangaje n'umunsi kwa gatatu kwico itero cabereye hafi y'igisagara cya Mubarak kiri mu bumanuko bushira urengero rw'umugwa mukuru wa Somalia Mogadishu. Vyinshi mu bitero vy'indege z'igisirikare cya Amerika muri Somalia bibera muri ako karere. Ibiro AFRICOM ntivyatangaje amazina y'abantu barondegwa mu gitero cabaye mu gitondo cyo ku munsi wa mbere. Nyuma y'ivyo biro vyatangaje ko vyakoranye n'inteko za leta ya Somalia. Ico cari gitero kigira gatandatu kigizwe na Amerika muri Somalia muri uyu mwaka. Ivyo bitero bimaze kugirwa muri Somalia vyahitanye abagwanyi 17 muri rusangi. Ico gira cabura amatari w'intara ya Lower Shabelle, Abdi Fata Haji Abdule yabwiye ijwi rya Amerika Service y'igisomali ko bariko bagerageza kumenya abo igitero cyo ku munsi wa mbere cyahiga. Amenyesha ko abo bantu bishwe ari abayobozi b'umugwi Al-Shabab, yamara agatangaza ko ibirenga ngaho bizoshikirizwa inyuma y'uko itohoza riherahejwe. Muri Nigeria, umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru Lai Mohammed atangaza ko abagwanyi b'umugwi Boko Haram barekuye abigeme 91 kubigeme 110 bari banyuruje mu gisagara cya Dapchi mu buraruko bushyira ubuseruko bw'igihugu mu kwezi guheze. Lai Mohammed yabwiye abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru wa Abuja no munsi wa gatatu ko abagwanyi ba Boko Haram basize abo bigeme 91 n'umuhungu umwe ku ibarabara. Ibiro vyiwe bitangaza ko abo bigeme barekuwe hafi y'isaha 9 zo mu ijoro mu masaha ya ivyo biro bitangaza ko abo bigeme basuye muri iki gihe mu gisagara cya Dapchi. Ivyo biro bimenyesha ko atangwa ati zatanzwe kugira barekugwe. Ababa mu karere ka Dapchi bavuga ko abagwanyi b'umugwi Boko Haram batwaye abo bigeme mu modoka 9 mu gisagara cya Dapchi babasigaho. Ivyerekeye abandi bigeme bakigizwe imbohe ntibitomoye. Umugwi Boko Haram wanyuruje abo bigeme ku ishure iri mu buraro ku banyeshuri mu gisagara cya Dapchi ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka w'2018. Abana ibihumbi n'ibihumbi mu ntara ya Kasai muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barakoreshejwe nk'abagwanyi mu myaka ibiri irangiye bifatiye ku ngwano hagati y'abagwanyi n'inteko za leta mu ntara ya Kasai. Mu mezi make yarangiye abana igihumbi muri bo baraje mu bigo bijejwe kubasubiza mu buzima busanzwe biyobowe n'amashyirahamwe y'abagiraneza. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu Onicita Abana UNICEF kimenyesha ko muri rusangi intambara mu ntara ya Kasai yagize ingaruka ku bice bigera kuri 60% by'abana. Abana bagera ku 10,000 bagize uruhara mu migwi yitwaje ibigwanisho. Amashyirahamwe y'abagiraneza avuga ko igikorwa cyo gusubiza abo bana mu buzima busanzwe ari igikorwa kitoroshe kizofata igihe. Ingwano muri Kasai yatangwe mu mwaka w'2016. Abayobozi baba muri iyo ntara ya Kasai batanye mu mitwe n'inteko zijeje umutekano. Abajejwe itohoza ku bijanye n'agateka ka muntu bishyirahamwe ONU bagize impande zose ko zakoze ubwicanyi bukabije. Abantu barenga umuriyoni n'ibihumbi 400 barahunze ubwicanyi n'uruhagarara muri Kasai.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda, ibihugu 44 byo ku mugabane wa Afrika mu nama y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe yari iteraniye i Kigali byashize umukono ku masezerano ashyiraho isoko rusange ry'ibihugu. Ayo masezerano azatuma iryo soko riba isoko rikomeye kurusha ayandi masoko nk'ayo y'ibihugu ku isi. Ni inkuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda.
Ibyo bihugu bitasinye birimo Nigeria, Eritrea, Guinea-Bissau, Sierra Leone ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Kuri wa gatatu hari itezwe ko ibihugu bishyira umukono ku masezerano arimo ibice bitatu. Igice cya mbere, ibihugu bya Afurika 44 biyemeje gushyiraho isoko rusange bihuriyeho. Ibi bihugu bya Afurika bizajya bihahirana hagati yabyo nta nkomyi. Ibihugu 44 byasinye amasezerano bizanabasha gushyiraho uburyo bwo koroshya imisoro no kureba uko amategeko agenga impushya zo kwinjira muri ibyo bihugu yakoroshywa. Mu bihugu byashyize umukono kuri aya masezerano y'isoko rusange, ibihugu 27 nibyo byaniyemeje ko koroshya urujya n'uruza rw'abaturage. Muri ibi bihugu hari aho abaturage binjira mu gihugu kimwe bitagombereye uruhushya rwo kwinjira cyangwa se bakarusabira ku kibuga cy'indege. Muri aya masezerano hagaragaye ibihugu 43 byemeje amasezerano ya Kigali. abaprezida 19 nibo bitabirisha ngo rya amasezerano ibindi bihugu byohereje ba ministre b'intebe wabyo ndetse na ba ministre bubanye n'amahanga. Prezida Paul Kagame w'u Rwanda akaba n'umuyobozi wa Afrika yunze ubumwe muri iki gihe yavuze ko amasezerano y'isoko rihuriweho rya Afrika amaze imyaka 40 natekerejwe. Uyu muyobozi yavuze ko igishyizwe imbere muri aya masezerano ari agaciro n'imibereho myiza y'abanyafrika bose.
The promise of free trade and free movement is prosperity for all Africans.
Prezida Paul Kagame ati kwiyemeza gutangira isoko rusange no koroshya urujya n'uruza rw'abantu ni ingirakamaro ku Banyafurika bose. Kubera ko dushyira imbere agaciro k'umusaruro w'ibituruka muri Afurika, inyungu dukura ku gutangira isoko rusange rya Afurika ni nazo abo ducuruzanya ku isi hose bazabona. Ibyo nabyo ni ibintu byiza. Turahamya ko igikorwa cy'uyu munsi ari ingirakamaro mu gihe tuganira ku ntambwe z'ubutaha z'icyerekezo cya Afurika twifuza. Umuyobozi wa Komisiyo y'Afurika yunze ubumwe Musa Faki Mahama yavuze ko kwihuza kwa Afurika ari ingenzi. Uyu muyobozi yasabye abakuru b'ibihugu n'izindi nzego bireba gushyigikira aya masezerano.
Le monde change et change à grande vitesse. La compétition internationale est âpre.
Aragira ati isi iratembera kandi irihuta cyane. Ugupiganwa mpuzamahanga ku masoko kurahambaye cyane. Umunyantege nke nta mwanya yifitemo. Mu mezi ashize hasinywa amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu bituriye inyanja ya Pacifique. Ubushinwa bwo bwatangiye umugambi ukomeye w'ubukungu. Afurika yo nyuma y'imyaka 40 y'ubwigenge yaranzwe no gusigara inyuma mu bukungu ku buryo buhoraho. Yakomeje gusigara inyuma ku rwego mpuzamahanga. Ikibazo kiracyari. Twishyire hamwe cyangwa dushire, kuko Nkwame Nkuruma yabivuze mu nama yatangije uyu muryango wa Addis Ababa. Umwanzuro wo gushyiraho isoko rusange wafashwe n'inama y'abakuru b'ibihugu mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2015. Iri soko rya Afurika rizaba rihuriyemo na miliyari 1,200,000,000 z'abaturage. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze cyane umunyamakuru wacu i Kigali mu Rwanda. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Nyakubahwa ambasaderi, ishyirwa umukono kuri aya masezerano bivuze iki ku bukungu bwa Afurika, bivuze iki ku bihugu bya Afurika?
Murakoze, ni igikorwa gikomeye kuba uyu munsi abakuru b'ibihugu na guverinoma 44 bashyize umukono kuri aya masezerano y'isoko rusange rya Afurika. Aya masezerano akaba agiye gufungura isoko kugira ngo ibihugu bya Afurika bicuruze, byongere ubucuruzi hagati yabyo, aribyo bizongera ubukungu bw'abaturage bigatanga akazi, ndetse bigatuma na Afurika igira ishobora guhahirana n'indi migabane ariko ifite ingufu mu ruhande rw'amahanga.
Nyakubahwa ambasaderi, hari abakunze kuvuga ngo gushyira umukono ku masezerano ni kimwe ariko kuyashyira mu bikorwa bikaba ibindi. Ni izihe ngamba mufite kugira ngo ayo masezerano azashyirwe mu bikorwa nk'uko abayobozi ndetse n'ibihugu bya Afurika babyifuza?
Uyu munsi abakuru b'ibihugu na guverinoma bashyize umukono kuri aya masezerano ni 44 ku bihugu 55 bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ariko aba bakuru b'ibihugu bafashe icyemezo cy'uko kugira ngo amasezerano ajye mu ngiro ari uko ibihugu 22, ni ukuvuga ibirebye icya kabiri cy'abasinye, baba barangije procedure ya ratification, ni ukuvuga za procedure zo mu bihugu zo kugira ngo inteko nazo zemeze aya masezerano. Ni ukuvuga rero ko icyo twiyemeje no kugira ngo twese nk'ibihugu byashyize umukono kuri aya masezerano turebe ukuntu twaba twarangije procedure ya ratification mbere ya somi y'abakuru b'ibihugu izaba mu kwezi kwa mbere umwaka utaha Addis Ababa muri Ethiopia. Ngira ngo nicyo kintu rero cyangombwa, ariko n'abatarasinye kubera impamvu zinyuranye nabo ngira ngo ntari rarenga. Ikizakorwa ni uko tubaha umwanya kugira ngo ibyo bibazo babikemure, ndetse bamwe muri bo bakaba basinye itangazo rya Kigali, icyo bita Kigali Declaration, aho biyemeza gukora uko bashoboye kugira ngo nabo bazasinye ayo masezerano.
Mu bihugu bikomeye bitagaragaye mu ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano cyangwa se ishyirwa umukono kuri ayo masezerano ni igihugu cya Nigeria, kimwe mu bihugu bikomeye cyane ku mugabane wa Afurika mu bijyanye n'ubukungu. Kuba igihugu nk'icyo kitashyize umukono kuri ayo masezerano, nta mbogamizi cyangwa se inzitizi bishobora kugira ku bijyanye no guteza imbere ubwo bucuruzi mwifuza guteza imbere ku mugabane wa Afurika?
Nta nzitizi mbibonamo, kuko igihugu cya Nigeria nacyo kemera akamaro k'aya masezerano y'isoko rusange rya Afurika, ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ya Nigeria yarabitangaje ko ari ngombwa ko aya masezerano afite akamaro, kandi ko na Nigeria izagira uruhare mu kuyateza, mu kuyashyiraho umukono, kuyateza imbere. Ariko birumvikana yuko buri gihugu harimo na Nigeria hari ibyo bagomba kubanza gukemura mu bihugu byacyo bijyanye n'amategeko, bijyanye na politiki, bijyanye na sosiyete muri rusange. Ngira ngo ibyo ngibyo nta kibazo, duha umwanya ibyo bihugu kugira ngo nabyo bikomeze ibiganiro n'ibitekerezo ku byerekeye aya masezerano, gushyira umukono kuri aya masezerano. Donc nta kibazo biteye, tuzakomeza gufatanya na Nigeria n'ibindi bihugu kugira ngo twese tujye hamwe muri iri soko rusange na Afurika.
Mu gusoza, Bwana Nduhungirehe, ni iki mwabwira abavuga ko aya masezerano ashobora kuba ntawatandukaniye n'ayandi masezerano yagiye asinywa ariko ntashyirwe mu bikorwa?
Ubu ngubu ibihe byarahindutse. Hari icyo nakwita ubushake bwa politiki bwisumbuye mu bakuru b'ibihugu, aho banavuze bati twashyize umukono ku masezerano atandukanye, twafashe ibyemezo mu myaka ishize ariko ntibyashyize mu bikorwa. Ubu ngubu ngira ngo ibihe byarahindutse. Icyagaragaye muri iyi nama ni uko abakuru b'ibihugu byinshi biyemeje noneho gushyira mu ngiro aya masezerano, ndetse unarebye n'umubare w'ibihugu byashyizeho umukono bitanga icyizere cy'uko noneho ibyemejwe bizashyirwa mu bikorwa, kandi natwe niko tubyizera.
Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ni umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda. Ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire.
Ndabashimiye.
Arakoze Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, tukivuga ibijyanye n'isinywa ry'amasezerano ashyiraho isoko rusange ry'ibihugu bya Afurika. Hari ibihugu bititabiriye iyo nama y'i Kigali, muri byo harimo nka Nigeria, Eritrea, igihugu cya Guinea-Bissau, Sierra Leone ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Leta y'u Burundi ivuga ko kuba u Burundi butitabiriye uwo muhango wo gushyira umukono kuri ayo masezerano bitavuze ko batazayasinya. Ibyo byatangajwe na Alain Diomède Nzeyimana, ni umuvugizi wungirije w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, aremeza ko ntacyo u Burundi bwahombye. Ni inkuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana.
Icyegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Alain Diomède Nzeyimana yemeza ko igihugu cy'u Burundi atagahombo na kamwe kizogira kubera kugitaba inama y'intumwa z'ibihugu bya Afurika iri kubera i Kigali mu gihugu cy'u Rwanda. Uyo ari mu bavugira umukuru w'igihugu cy'u Burundi, avuga ko kutitaba bidasigura ko u Burundi butazoshyira umukono ku masezerano yo guhanahana ibidandazwa. Agasigura ko ababizejwe bazovyiga kugira bafate inkingi ibereye ku neza y'Abarundi.
Muri make kutitaba birafise icyabitumye, mugabo amasezerano hamwe yoba afise ikintu azokungura igihugu cy'u Burundi, nibaza yuko atacyo tuma u Burundi buyasinya. Oya, nta kintu na kimwe turiko turahomba mu byerekeranye n'amanama mpuzamakungu, inama bateguwe kera rwose n'impapuro zo gukorera ko bazifite. Abasigaye gusa kugira ngo abantu bicare bahinyanyure berekane yuko bari kumwe, nayo ubundi nibaza yuko atangorane. Nitwasanga koko harimo ibintu bizoteza imbere abenegihugu, nta kibuza yuko u Burundi butobisinya. Ni murindire leta imaze kubiraba neza igasanga bo bisinya, muzobimenyesha.
Ijwi rya Amerika ribajije inyungu u Burundi buzoronka mu ngingo bwafashe yo kutitaba muri iyo nama. Icegera cuvugira umukuru w'igihugu avuga ko ari uko igihugu cy'u Burundi gishaka ko ubutungane bwokora ku bijyanye n'ibirego cyashikirije ku gihugu cy'u Rwanda.
Igihugu cyane cyane dufite ni uko dushaka ubutungane bukora amabi leta y'u Rwanda iguma ikorera Abarundi aja habona. Cyonyine kizobeza ni hamwe ubutungane busanga koko ibyo bintu atari byo, ariko dukurikije ibyego byose maze gutanga biraboneka yuko Rwanda rukorakora ibintu bitari byiza ku gihugu cy'u Burundi.
Nayo abajijwe ko nimba iyo ngingo iterekana ko igihugu cy'u Burundi cikumira imbere y'amakungu, Nzeyimana yishuye ijwi rya Amerika ko igikomeye ari uko imbo zatumye u Burundi butitaba iyo nama zumvikana.
Turiko turikumira igihugu kiritunganije, abene gihugu bari ku kivi, ibikorwa by'iterambere birabandanya. Gusa twebwe nk'uko nyinshi baramukuru gihugu yabishikirije, nidushobora kurungika intumwa mu gihugu biboneka yuko izo ntumwa zitoba zifite umutekano. Igikomeye gusa nuko twumva yuko dufite icatumye tutaja mwiyona.
Igihugu cy'u Burundi nticitavye inama iri kubera i Kigali mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu wa 21 kwezi kwa gatatu 2018. Inama ifise intumbero yo gushyira umukono kwihanahana ry'ibidandazwa atantambamye hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yashikirije ko intumwa z'u Burundi zidashobora kwitaba inama ibera mu gihugu cy'u Rwanda gihaye indaro abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi abahungabanyije umutekano mu Burundi mu mwaka wa 2015, kandi igihugu cyahonyanze amasezerano mpuzamakungu ku bijanye n'umutekano w'ibindi bihugu. Akaba yabishikirije mu rwandiko yarumwikiye umunyamabanga w'inama y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika Mustafa Kim Mohamed ku wa 14 ukwezi kwa gatatu 2018 i Bujumbura. Remunzimana, ijwi rya Amerika.
Tukiri kubijyanye nayo masezerano yasinywe i Kigali, mugenzi wacu Eugenia Mukankusi yasabye impuguke mu by'ubukungu mu Burundi bwana Faustin Ndikumana gusesengura iki kibazo cy'ubuhahirane ku mugabane wa Afurika. Bwana Ndikumana avuga ko hari inyungu nyinshi zituruka muri ayo masezerano, ko kandi ibihugu bitasinye ayo masezerano bishobora guhura n'ingaruka zitari nziza ku bukungu bwabyo.
Urabona ubunyi umugabane wa Afrika bakunze kuvuga yuko warukira inyuma mu by'ubutunzi, hanyuma rero iterambere ry'ibihugu rireko riraboneka ko rihagarara ukuntu imigabane ija hamwe, ibihugu by'imigabane itandukanye bakaja hamwe kugira bagire ingufu. Hanyuma ivyerekeye urudandazwa, ubudandaji buramaze kandi kugaragaza yuko aribwo buzana iterambere mu gihugu icarico cyose, kuko nk'uwo muri Afrika bica bituma ibidandazwa byiyongera, cyane cyane ibidandazwa bita produit manufacture. Bakunze kuvuga yuko Afurika ishorera ibintu mu makungu hanze, ibidandazwa usanga bitarahingurwa, mugabe abafite batanguye kujya hamwe bituma batangura gushoreranira nk'ibi bya produit manufacture, donc biba byahinguwe, ugasanga inganda rero ziriyongereye, urudandazwa ruriyongereye, abantu bagaye hamwe bigaca bitangura guhizera urwaruko, urwaruka rukahakura akazi rukaja muri za kompetisi kubera amasoko aba ari karagenda yaguka yiyongera. Ugasanga rero ibidandazwa bikorwa mu bihugu bya Afurika biriko biragwira cyane, ni ikintu gihambaye cyane. Icyo rero mu manama nk'ayo kiba akaryo ko gutangura kugira amakontakti, ukabona ugashobora kwiyumvira ibyo uzorata nawe bizo ushobora kuzoshira imbere, ibyo ufite ko avantage comparatif nk'ibihugu byacu ho mu Burundi turafise nk'ibyamwa byiza, amafi meza, ikawa iryoshe, barukera rugendo bose bakiyongera za serivisi ugasanga ziriko ziriyongera. Ibyo rero bica biha karyo ibihugu byo kwiyugurura cyane, bishobora kubonera aho bishobora kuza birahahira cyangwa bitwara ibidandazwa n'imitahe yabyo.
Ndumva mwemeranwa muri make n'abitabiriye iriya nama bemeza ko iryo soko rusange rikenewe, ko ari ngombwa kugira ngo ubukungu bw'uyu mugabane w'isi bwiyongere. Mwe murabona hari icyo mwumva u Burundi buzahomberamo?
Hariho ndibaza ko ibihugu bishobora kuba byasivye uno munsi mugabo kumbure ejo bizosora kuri ayo masezerano bikaze birayafatira. Nibaza yuko igihambaye naho uwaba yasibye uno munsi yogenda karaba neza, kuko ako kabyo nk'ako urabona turetse n'ibyo gaca gatuma ibikorwa bya leta by'amaleta bikoma ku by'amabarabara manini manini ibusanga by'umuyaga nkuba. Urabona Afurika yari imaze no gutera intambwe yo kuja kujya bya Nepal, bavuga ingene bashobora kuza baragira umuyaga nkuba muri Afurika, rero n'abafasha Afurika bashaka kwifashiriza hamwe muri rusange. Urumva rero utagiyemo kandi hari amafaranga amabanki akomakomeye cyangwa ibindi bihugu bitanga, igihe ibihugu biri hamwe bifite ingufu nyinshi, wowe urumva utarimo ugasanga biriko birakurengana. Kandi nk'u Burundi twe n'ibyo dukeneye cyane by'umuyaga nkuba, gikeneye amabarabara akomakomeye, gikeneye za infrastructure nyinshi. Iyo rero ziriko zirakomera biratanga n'akazi, opportunity kugwaruka, niyo biri kubiruka abantu bakaronka akazi. Ugasanga rero nabijya by'imitahe yinjira y'abagwiza atunga ibaye myinshi mu gihugu, usanga rero kidafise amikoro imitahe menshi byabikenewe cyane.
Kuri mwe rero murumva u Burundi bukeneye kujya murari ya masezerano kugira ngo bwungukireho bimwe mu byo maze kutubwira ariko none kuba Uburundi butagiye muri iriya nama ngo businye amasezerano birasa nkaho ari ukwikumira cyangwa se kwiheza murumva Uburundi buzakora iki kugira ngo bushobore kuba bwahahirana na biriya bihugu 42 byasinye amasezerano
hariho ibintu bikunda kuca mugendana n'ibihugu twanuse ico bavuga ngo chatuna tagenda muri yo nama ariko y'amasezerano nk'aya sinywe kenshi ari gihe bahakarya ibihugu bitayasinye bakabiha umwanya wo kwiyumvira ntidusigwe n'iyo terambere rifatira ibihugu hamwe kandi n'Uburundi cari gihugu gifite n'amikoro make cari gikeneye kuraba nyine cyo guteza imbere na cyane cyane ko dufise ibintu byinshi amafi meza amakawa nziza ibya turizme ibyamwa ubundi bafise ibintu byinshi ngo ushobora gushira barero kugira buze burabihahira bubirungika muri aka karere cyangwa no muri Afrika urumva rero iryo terambere ryo kugira Afrika ireke kwama aragamengo bayihakato ubudana zamengo biri inyuma ugasanga ni kabiri kwijana y'urudana zabo ku isi yose byonatuma n'urugwaruka rwa Afrika ruzabaja mu bihugu byo hanze by'iburayi bitanga urugabanuka kuko haba kuba umwizero mushasha w'ubudu ruzaburaboneka ugasanga mbere n'injyane za politiki ziko zitera zigabanuka kuko iyo abantu baronse ubuzi bagakora bakabona imyango myinshi yugura baja mu bibi na biriya baratinda bakareka guterana intuguta hagati yabo ibatuma bama mu buntu bw'injyane zidafite ifatiro.
Mukanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba ariko mbere y'uko dutandukanaho reka Fidel Niyongabo yongera twibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi Fidel.
Rokoze ti twabwiye ko uwikekwa mu bitero bitabike vy'amabombe vyari umutima abanyagihugu mu gisagara cya Austin muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika mu kiringo cindwi zitatu zirangiye yishe mu masaha ya kare y'uno munsi kwa gatatu yaturikije bombe mu modoka yarimwo igihe igipolisi cyari kigiye kumuhagarika. Umutegetsi mukuru w'igipolisi mu gisagara cya Austin yatangaje ko bari hafi gufata uwikekwa muri ibyo bitero bya bombe yamenyekanye ku izina rya Mark Anthony Condit umugabo w'umuzungu atagira akazi n'imyaka 24. Guko rero twabitebeye ko twavuze ku byerekeye abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika bataye igikumu uno munsi kwa gatatu ku masezerano akomeye cyane kuruja n'uruza atantambamyi mu byerekeye ubudandaji mu karere ka Afrika. Tongeye tubabwira ko igitero cy'indege z'ingwano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu manuko bwa Somalia muri yindwi cishe abagwanyi babiri b'umugwi Al-Shabab ikomeretsa abandi batatu. Izo bitangazwa n'ibiro bikuru by'igisirikare cya Amerika ku byerekeye akarere ka Afrika AFRICOM. Ibiro AFRICOM byatangaje uno munsi kwa gatatu ko icyo gitero cyabereye hafi y'igisagara cya Mubarak kiri mu manuko bushira uburengero bw'umugwa mukuru wa Somalia Mogadishu. Byinshi mu bitero by'indege z'igisirikare cya Amerika muri Somalia bibera muri ako karere. Ibiro AFRICOM byatangaje amazina y'abantu barondegwa mu gitero cyabaye mu gitondo cyo ku munsi wa mbere. Yamara ibyo biro byatangaje ko byakoranye n'inteko za Leta ya Somalia. Umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru mu gihugu ca Nigeria Lai Mohammed atangaza ko abagwanyi b'umugwi Boko Haram barekuye abigeme 91 ku bigeme 110 bari banyuruje mu gisagara cya Dapchi mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu mu kwezi guheze. Lai Mohammed yabwiye abamenyeshamakuru ku mbwa mukuru Abuja uno munsi kwa gatatu ko abagwanyi ba Boko Haram basize abo bigeme 91 n'umuhungu umwe ku ibarabara. Ibiro vyiwe bitangaza ko abo bigeme barekuwe hafi y'isaha 9 zo mu ijoro mu masaha ya izo biro kandi bitangaza ko abo bigeme basuye muri iki gihe mu gisagara cya Dapchi bimenyesha ko atangwati zatanzwe kugira barekugwe. Naho ku vyerekeye Kongo abana ibihumbi n'ibihumbi mu ntara ya Kasai bakoreshejwe nk'abagwanyi mu myaka ibiri irangiye bifatiye ku ngwano hagati y'abagwanyi n'inteko za Leta muri Kasai. Amezi make yarangiye abana igihumbi muri bo baraje mu bigo kubasubiza mu buzima busanzwe iyobowe n'amashirahamwe y'abagiraneza. Igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu cita abana UNICEF kimenyesha ko muri rusange kw'intambara muri Kasai yagize ingaruka ku bice bigera kuri 60% by'abana.
Shuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Lemas Kalala wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Fidel Niyongabo mbwirire ibihe byiza muwandanya mukurikirana ibiganiro kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.